Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
abandi barenga 20 barahagarikwa ivyo biri mu cegeranyo icishira hamwe rukristuri gwanya yote gwa jakire mwa muntu akat Burundi gasaba abajejwe umugwi wa gatekagaze na muntu mu Burundi CNIDH gukoresha ubasha bafise mu kugabanya ayo mabi akorerwa abanyagihugu. Mukorero umenyereye turabaza abanywanyi bacu ico bibaza kuri ico cegeranyo icishira hamwe akat Burundi ikaha tukabasaba mukatsunga amajwi yanyu hariyo uje canke mukagira ico mwanditse. Tudatevye rero horeka tutangure kino kiganiro cacu mu gisagara ca Bujumbura twumviriza Jean Bosco ico avyibazako.
Mwaramutse. Yegome ishira hamwe rukristo rwanya hohoterwa ryakiremwa muntu akate Burundi kimenyesha ko hamenyekanye ko hagandagwa abantu bashika 27 muri uku kwezi guheze ku 11. Rero bakabaza ngo cyose ndi hashi ngo ishishobora kuvuga canke icyo shora gukora uyu murwi wa gatera kaze na muntu mu Burundi se ndi hashi mbega iyo muvuga ko mbega mu kigutse mbega uyu murwi washizweho nande rega ni murwi wa leta ukore leta y'abaristo ndayishimiye. Rero bisa nuko uhamagara umwana ngo naze kwagiriza se amafuti yakoze niwo kwitega niwo kwitega ukuri kuza kuvugwa n'umwana imbere ya se ngo yagirize se amakosa yakoze kuko arazi yuko amwagirije atoronka ataha cyangwa atuzuye akuronka ikimutunga ngo kimugaburire. CNIDH ihembwa na leta, CNIDH yasizweho na leta, CNIDH ni CNDD-FDD kuva kuri 5 gushika ku 10. Ntashobora kuvuga bishobora guhinyuza ibyo Parisito ndayishimiye na leta rungoye iri kwirakora. Hanyuma rero hariho n'ibindi navyo jewe nza ndavyiyumvira bikangora gusigura. Iyo muriko muravuga ngo abicwa mu Burundi tanke CNDD-FDD zobe kiri ku butegetsi, abapfa zokwama bariko barapfa, abicwa zokwama bariko baricwa kandi batagira igitigiri, abanyuruzwa zokwama bariko baranyuruzwa batagira igitigiri, abacibwa imitwe zokwama bariko baracibwa imitwe, abashakwa zokwama bariko barashakwa atacamira, abana na ba nyina bazokwama bariko barafatwa ku nguvu. Kuko iki nicyo gikorwa yarahiye kuva ija mu ishyamba, ibintu byo yakora n'uyu munsi irabibandanya kuko niyo ntumbero kandi nicyo gikorwa cyayo, kandi bikora ibigira nkana kuko icyayizanye ku butegetsi ntiyaje gutekanya igihugu.
Keneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Kigani nkuko mwabyumvise ni wibaziki reka tubandanye twerekeza mu ntara ya Ngozi aho Jean-Marc hamwe na Ezekiel nabo nyene bagira icyo bashikije ku bijyanye n'icyo cegeranyo.
Turabaramuje cyane none kuri birateye isoni kuko mu Burundi menga hahinze akaburi rusange kuko nta munsi nta kwezi nta mbizi cyana hadakwiye kuba ahantu haburi birengera abandi bagapfa cyangwa bagafungwa. Ibyo rero Abarundi n'ukuri umenga ni isezerano sinzi reka dutangaza rwose rero kuko iyo bafatse Burundi ivuze ngo CNIDH igire ishobore kugira ngo yohagarika ibyo bishobora kuba babanje gupfungwa. N'ukuri twese ko tubibona kuko Sani dhasho iho mugiri kiingire kiingi alamagi kuko ahamwesu ya rata nga matobaigiri gira mugabo na yo ikikoyuko yuhana nataka atida muonu Burundi aliku ya Burundi hali hama shira hamwe yituwa ko umeya yo yumenga musanzu Burundi hali iki nikindi yuhu iki nikindi nubwa yuko nao viti lango wa kingi ya nataka atida mchawa hala nataka atida muonu aliku kari mbiga pori zo kogwa isho ushikiriza bobo Burundi babuga ko byera buga byera kuna shogu abantu barapfa abantu bajya uti mugabo babicecekera urumva ibintu bitangaje cyane nta wote yibaza iki hagarariye se ndi hashi mu Burundi nta cyagarariye na kimwe ngabe kitwa yuko leta kivuga ngo nawo ngo yafise abashobora gusohokera atazi na mu Burundi ngo bajeje babigenzura oke nubeshi kuko y'abantu ariko barapfanda bagafungwa ntagicaye bwako ni kwakingira kugira bakore iyo leta ikore ibyo ishaka twebwe rero siko tubibona nk'abarundi kuko baba berekana ukuri baba bavuga ndetse ntihabwa uburyo na leta nyene yoda kuvuga ibyo leta ikakora ntibibaho rero yakate Burundi rero bikirihenda kuko iyi federasiyo nshuwe ukora nshuwe kumara abandi ntacyo bayitega ko hoho rero ko n'amakungu yabaze kuvuga ko badashobora bayishyira ijisho bakwipfiye nk'abana b'inyoni aho tubafa nk'abana b'inyoni ariko rero babyoza kubona ko abarundi bapfa ngira ngo ntabwo ntabwo tuta ntiyatubohera ahenda duma bapfa bishwe n'ireta nyine niyacyo muntu yaba ari konsi ya kiye ibi isaba agatsa kabila mungu ni nimusimbi hasi ni kuri ntacyo tuyikiga ko ni kuri murakoze
ndabaramukije ndabahamiriwe nukuri nta igihe mbereyeho hano muri kino gihugu kuva abantu bategetsi b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutwara abasa ni detested nta gihe na kimwe ndigeze numva abantu nk'abo bapfuye cyangwa barenga gihe na kimwe kandi aho kuvuga ati basaba Musoni Dehashe ngo uc'u Burundi ngo ihagarike ngo igire ikikoze mu kama wanje arishobora mbega si bamwe ega ni bamwe nta sinzi mbega yeme basaba bande basase bakorana ari bamwe bayifatanyije bikogwa nta na kimwe bokora nta na kimwe bohagarika ntibikunda barafise ububasha ntawe abasha bafise n'ukuri urumva aha mu gihugu cyacu vrema nta gihe na kimwe kijyana abantu batagandaguwe ibiziga biriko biratoga nta kwezi gushobora kwijyana ntibibaho none bo bihagarika gute kuva kera ntuze akate yanyivuga yamisemerera kuva kera akate yanyivuga ibiharuro by'abantu bagandaguwe buri ndwi hari n'ubwo bavyegeranya byose ukwezi bakavuga ati mu kwezi bagandaguye bangana uku ariko buri ndwi bama bavutse ati indwi hagandagwa banaba hahohote babanaba mu mapizo bama bavutse akate amayayi bwa sindashire mu Burundi hari aho bitaniye n'abasendete ntibakorana nukuri ntacyo mbona baba bariko barasaba abasenidahashe bacu bo mu gihugu bitwa ngo bajejwe agateka akazina muntu hano mu gihugu bari mu ntwaro deja nta nicyo kime ntibashobora kugira kuhagarika abo bicanye ngo bikunde urumva no kuvuga ntibigira bavuga sindigera numva n'ijwi ryabo biyara ijwi bwicanyi nta na rimwe ndigera ndabyumva rero nukuri ntacyo mbona vrema cyokogwa mu kimwe gihugu kuko ni ibintu bihaye nibyo biyemeje gukora nibyo biyemeje gukora mu kimwe gihugu cyacu cyukwama muri kuraganda kurabantu eko nuko ndabyibaza nuko jewe ndabizi ndabyiyumvira eko murakoze gose mugire umugoro wa mwiza sawa sawa.
Tuandanya kigani roo wibaziki akabari hoho kicha kumurongo tukubuza yiko tuko tugani la kubijanye na wanu minangu vile ni ntuki hali mboba menikanye kwa waganda guwe mkwezi guheze kwa mnyonyo wandi hibarenga minangu vile wa hagari kwa hivye wikabari mchegira nyo chishira mge rukistu ligwanya yote kwa jakira mge munu akat burundi hoba wibaziki kuri hivyo vyo mligyo ucho chegira nyo mboba wibaziki kubijanye ni sabga na akat burundi ahisawa umugwihi wagateka kazi na muntu mu Burundi CNDH gukoresha ubasha bafise mu kugabanya ayo mabi akoregwa abanyagihugu ikatubandanye twumviriza umuhunywanyi wundi na ko abanywanyi bandi bari ibujumbura abonawo akabari Eric Mugisha nawe nyene bakaba baturukiye amatwi yabo reka tumategeyo
ndabaramukije cyo nibaza kuri abo bantu baruho kanda kugwa muri bukwe 11 muri uyu mwaka urumva abantu iyo akate ipfuka 27 nukuri n'abantu benshi abantu benshi kuko niyo wapfuye umuntu umwe igihugu kirababara n'umuryango wiwe ukababara nicyo gituma akate yabandanye dutohoreza kugira ivyo bintu bibandanya kuva CNDD-FDD ije ku butegetsi 2005 kugeza n'uno munsi 2020 nibandanye bitutohoreza mu bijyanye muri sentare mpuzamakungu naho mbona ayo makungu asa n'ari karadutererana ibintu ati akarorero nka bajya bawo ni bagate y'akazi na muntu kubona bakura igihugu cy'u Burundi bagate y'akazi na muntu katara tomo kane zongo bagaharanire neza leta y'u Burundi bigaharanire neza kinge hagati y'akazi na muntu wari we wese n'ukuri yoni yaradutereranye ibintu bikomeye yahaye intigi abasende CNDD-FDD kubandanya bica abantu ntako wari gufata ngo bakure u Burundi babukure ku bihano kandi babona hagati y'akazi na muntu kabandanya gaho myango raba maradi hugeza n'ubu ya BBC, RPA, Bonesha, ijwi rya Amerika, nta radio n'imwe irafungurwa. Mugabo oni ikubahuka, igakura ibihano ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni cyane, ni ibintu biteje isoni oni kandi ariyo yari guhagarikira agati y'akazi na muntu ku isi yose. Mugabo kubera u Burundi atakitoro dufise abo bazungu bapfoma mu Burundi aba babidutereranye hagati y'akazi na muntu katubahirijwe bakura u Burundi mu bihano.
Naramutse neza icyo mvuga kuri iryo hohoterwa ry'abo bantu jewe nibaza ko nta kinini umuntu biva kuko ni ibintu tumenyereye kubamo twama turi mu minsi yose si bishasha n'ibintu twama twabonye abitwa baricwa bapfungwa bagapfungwa bagirwa n'abahagirwa nabi atacamira leta birahiro rera nta gishasha kirimo rero n'ibintu tubaye n'imyaka irenga nka 15 irenga 20 gutyo ni ibintu tumenyereye kuba mu somo twabonye nta gishasha kirimo rero gusa bose barabibona ishyamwe akate rero rivuga abahana gatatu akazi ya muntu gasiba kubusemerera ibintu twamamo twamo twabaye mu gusa harabuze igitabara mba barundi kibayeho nk'abana batagira ikibaraba iyo sentaje nayo muvuga ati nibaza yuko ashobora gufasha kuko iyo muri atari gukorera ubutegetsi ngo kari guhohotera nyabantu nye sentaje nta kimaze mu Burundi nta kintu kimutumaye no kurorera gusa irorera nyine abana b'abarundi bicwa nta kindi nta kazi ishoboye iyo nta kishoboye nta kintu kimimaze n'ushaka yifatika bafuka nta kimari y'abarundi ni ndovuga ko ari ikintu cy'igihita kiri ngaha nta kimaze cy'abantu bihembe kwa mayaka gusa atacyo bakoze nibyo abana barabibona mu cyo bashobora guhindura kuko uwuvuze arayishwa niko bibereyeho nta gishasha nibaza ko
Keneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Areyo tumenye yuko neza magatera kazina muno kazobandanya gahungabana atera kazina muno kazobandanya gahungabana maka twebwe nyina barundi tuhagurutse tukagwanya intwaro ya CNDD-FDD kugira naba barundi bari batavuga rumwe na leta batahe kuko abona ubonye biragoye ko batahe cyangwa bashikira mu mvuto abandi bakabandanya bicwa nkuko abandi babandanya bicwa mu Burundi nkuko icyo cyegeranyo cya kate kibivuga aba barongoye akate babandanya bitura ayo makungu mugabo natwe abarundi tubandanye dukora abicyo twakora kugira tukwanye intwara ya CNDD-FDD kugira iduha amahoro urabona ibandanye igitwara naterambere Burundi buzobironka abantu ntibazokwishyura ngo bizane hazavuga bo nyene ibyo bavuze tubyemera uko nyene baducisha ku biti n'amabuye tubyemera uko nyene kubera urabona amakungu yamaze kuyaduterana none yabidutereranye ibihugu bya Buraya byabidutereranye kubera byabonye yuko ngira ngo leta y'u Burundi ari isigaye ifise ingufu kurusha opozisiyo. Iyo opozisiyo 2015 yatsinda ubunye yoni n'ayo makungu ubunye bari kumwe na opozisiyo adakorana na CNDD-FDD rero ayo makungu kintu nabonye makungu araba uruhande rufise ingufu bazoja bagacukura ubutare ngaha mu Burundi bakitwarira iwabo iyo badufise igitoro nka kujya kwa Iraki na Irani tuba twama mu nduru z'abo bazungu nicyo gituma rero ikintu ntanura Abarundi twebwe nyine ni twe dukwiye kubyirabira tukirabira tugahaguruka twebwe Abarundi tukirwanira tukarondera agateka kacu. Murakoze.
Tumushimiye umunywanyi wa radio inzamba agateka kawe akaba nino kuri iryo tugiwe tugarukije heko ikiganiro bibaze k'icumunsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yomi isango ho rikurikirane ku munsi wa gatanu nk'abanda bifurije kugira ibihe byiza mu mwere yose.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Uko gutegura amatora
kamera iyo ngingo ntago nayakiriye neza.